ni Radio Ijwi y'Amerika. Radio Ijwi y'Amerika samya na i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda mu rundi mutukubira ku mirongo bigufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutukubira ku FM 104 n'ibice bitatu. Ikaze makuru yo ku isaha mu gihe gushikirizwa na Frederic Mundikije. Kuri uyu wa gatatu amakungu yahimbaje umunsi wahariwe abasangwa butaka.
Nta birori muri make bijya bibaho, ni nayo mpamvu twanashaka natwe ko twifuza ko kuko abandi ibindi bihugu bikorwa natwe batwemeye tukajya twizihiza uyu munsi, kuko umunsi udufasha gutekereza intambwe tuvuyeho n'aho twerekeza.
Uyo ni Calixte Hategekimana atwara ishyirahamwe yitaho neza y'abatwa mu Rwanda. Imyaka 178 irarumanye Leta Zunze za Amerika zirashe ibisasu ruhonyanganda bombe atomike i Nagasaki. Leta ya Kenya n'abatavuga rumwe nayo uno munsi ku wa gatatu batanguje ibiganiro bishasha bifite intumbero yo gutorera inyishu ibibazo bya politiki. Aya makuru yose hamwe n'ayandi twateguriye ntiyagira muja mukanya. Leka ya makuru tuyatangure kuyavugwa hirya no hino ku isi. Hari mukira 41 bapfuye mu isanganya ry'ubwato mu mazi bahari Mediterane yegereye izinga rya Lampedusa yegukira igihugu. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Nyongabo.
Bamwe mu barokotse babwiye aba batabaye ko bari mu bwato bwari buvuye mu gisagara cya Sfax muri Tunisia ku munsi wa kane w'indwi birangiye bwibiye uriko bugana Ubutaliyano. Abo bantu bane barokotse baje baturuka muri Cote d'Ivoire na Guinea bashitse ku izinga rya Lampedusa uno munsi wa gatatu. Babwiye abajejwe kugenzura imbibe zo mu mazi ko abimukira 45 bavuye mu gisagara cya Sfax muri Tunisia harimo abana batatu. Bavuze ko ubwato barimo bwibiye kubera imikuba ikomeye mu ibahari Mediterane. Batangaje ko bari muri ubwo bwato bose bisanze bari mu mazi. Hisunzwe amakuru yatangajwe n'abarokotse bane, abantu 15 bari bambaye ibintu bituma bareremba mu mazi bose bapfuye. Iyo mpanuka ikurikiye irindi sanganya ry'ubwato bubiri ryabereye mu mazi y'ibahari Mediterane hafi y'izinga rya Lampedusa ku munsi wa gatandatu w'indwi birangiye. Muri iryo sanganya umupfasoni n'umwana wiwe barahasize ubuzima mu gihe abimukira barenga 100 batabawe. Abantu barenga 2000 barashitse ku izinga rya Lampedusa mu minsi mike irangiye. Hari inyuma yuko batabawe bajejwe kugenzura imbibe zo mu mazi y'ibahari Mediterane bo mu Butaliyano n'amashyirahamwe ajejwe gutabara.
Urakoze Fidele. Leta ya Kenya n'abatavuga rumwe nayo uno munsi ku wa gatatu batanguje ibiganiro bishasha bifite intumbero yo gutorera inyishu ibibazo bya politiki birangwa muri icyo gihugu. Iyi nkuru dushikirizwa n'ubundi na mugenzi wacu Fidele Nyongabo.
Eugene wa Malwa umwe mu baserukira urunani Azimio ngo batavuga rumwe na leta yatangaje ko bari biteguriye uwo munsi kandi ko bafite icyizere ko ibiganiro byatanguye bizotorera inyishu ibibazo byari byatumye ibiganiro byo muri kahise bihagarara. Ibyo biganiro biko bibera mu gice kigenderwa n'ingenzi cyo ku murwa mukuru Nairobi cyitwa Bomas of Kenya. Nta kiringo ibyo biganiro bizomara cyategekanijwe. Raila Odinga amaze igihe kirekire ayoboye abatavuga rumwe na leta muri Kenya yateguye iminsi 10 y'imyerekano kuva mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka. Iyo myerekano yavuyemo rimwe na rimwe uguhangana n'igipolisi kwihaye inkumbi isaba itohoza ku matora yabaye mu mwaka urangiye yashikanye ku butegetsi Perezida William Ruto. Abantu batari munsi ya 20 barishwe mu guhangana hagati y'abari mu myerekano n'igipolisi hisunzwe ibiharuro bitangwa na leta. Naho abaharanira agateka ka muntu bo bavuga ko ibitegiri by'abapfuye biri hejuru kurushiriza. Uruhagarara rwa politike muri Kenya, kimwe mu bihugu birangwa na demokrasi mu karere ko muri Afrika mu buseruko, rwatumye haba kamo mu gihugu no mu mahanga ko guhuza impande zihanganye muri ico gihugu gategwa.
Tuyutse ko muri kumwe n'abandanya kumviza iradiyo Ijwi ry'Amerika. Haraheze imyaka 78 Leta Zunze za Amerika zirashe ikibombe gikomeye bombe atomike i Nagasaki mu Japani. Umukuru w'ico gisagara Shiro Suzuki aringinga ibihugu vy'ibihangange kugira umuziro ibigwanisho nk'ivyo. inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Bombe yaguye i Nagasaki itariki ya 9 y'ukwa 8 1985 satanu n'iminota 2 imbere ya saa 6 abo yahitanye icyo gihe n'abazizi nkurikize zayo mu myaka yakurikiyeho barenga 70. Kuri uyu wa gatatu kuri iyo saha ya saa 5 n'iminota 2 mu gitondo abari mu mihango yo kwibuka bacecetse igihe cy'umunota ariko n'inzogera z'amahoro zirimo zivuga. Meya wa Nagasaki Shiro Suzuki yavuze impungenge afite z'uko ririya shyano risa n'irigenda ryibagirana mu gihe abari rukotse nabo bagenda bashira. Ababyeyi ba Shiro Suzuki nabo bari mu barokotse, afite imyaka 56 y'amavuko. Yasabye ibihugu by'ibihangange ku isi kurandura burundu intwaro za kirimbuzi. Meya wa Nagasaki Shiro Suzuki ati kumaraho intwaro za kirimbuzi ku isi niyo nzira nyakuri yonyine iduha umutekano. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarashe bomba atomiki i Nagasaki nyuma y'iminsi 3 irashe iya mbere ku mujyi wa Hiroshima naho ni mu Buyapani ku itariki ya 6 y'ukwa 8 1945 yishe abantu 140 ako kanya no mu myaka yakurikiyeho.
Urakoze Toma. Abasirikare babiri umushyihamwe igisirikare cy'Amerika kirwanira mu mazi baregwa kuba abasomyi b'urusaku b'Ubushinwa barengukishijwe masentari atandukanye muri leta ya California kurana kwifungwa n'ifungurwa inyuma iminsi batawe muri yompi. Bagirizwa gutanga amabanga akomeye y'Amerika kuri ba maneko bo muri Repubulika iharanira abanyagihugu y'Ubushinwa. N'inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma.
Muna mazitandukanye ariko zatangarijwe umunsi umwe tariki ya 3 z'ukwezi kwa 8 Ministeri y'Ubutabera ya Amerika yavuze ko umusirikare muto wo ku rwego rwa kabiri mu basirikare ba Amerika barwanira mu mazi Jean Chao Patrick Way w'imyaka 22 yarezwe ibyaha by'ubutasi naho mugenzi we Wen Heng Thomas Zhao w'imyaka 26 agashinjwa gutanga amakuru y'ibanga ku musirikare w'Umushinwa ukora ku rwego rw'ubutasi rwa Repubulika ya Rwanda y'Ubushinwa. Ntibiramenyekana niba abasirikare bombi baragemuraga amakuru kuri uyu musirikare. Abasirikare bakekwa ibyo byaha bombi bavukiye mu Bushinwa baza guhabwa ubwenegihugu bwa Amerika. Impapuro zo mu rukiko zerekana ko Ubushinwa bwabahaga amafaranga bubahembera amakuru babuha yerekeye ikoranabuhanga bakoresha muri gahunda z'igisirikare cya Amerika kirwanira mu mazi harimo imyitozo ndetse naho ibyuma kabuhariwe mu kureba ibinyura mu kirere biherereye. Amakuru yatangajwe na televiziyo ABC y'Abanyamerika yemeza ko urubanza rwa Zao rwabereye muri leta ya California urukiko rwamwangiye kubona ari hanze. Wavuze ko ashobora gutoroka kandi rekurwa rye ibangamiye umudendezo wa Rwanda. Abamuburanira bagaragaza ko hari ibimenyetso bigaragaza ko Zao yibwiraga ko arimo gukorana n'umushoramari atarazi ko atanga amakuru kuri maneko w'Umushinwa. Nyuma y'amasaha make muri San Diego Wei nawe yangiwe kuburana ari hanze, nawe umucamanza asanga irekurwa rye ibangamiye umudendezo wa Rwanda kandi bishoboka ko yatoroka nk'uko bitangazwa na televiziyo ya ABC.
Turashimiye bagenzi bacu badushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi mu kanya amakuru yo mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini. Aya makuru tuyatanguye mu Rwanda. Kaminuza y'u Rwanda iherutse kwakira abanyeshuri bavuye mu gihugu cya Sudani bahunze intambara bari mu Rwanda gusozera inyigisho mu bijyanye n'ubuvuzi. Bari bataye icyizere ko kubera intambara iri kubera mu gihugu cyabo. N'inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eric Bagirusa ari i Kigali mu Rwanda.
Ijwi rya Amerika rigera muri Kaminuza y'u Rwanda ishami ryigisha amasomo y'ubuvuzi riri i Kigali ryasanze aba banyeshuri baturutse muri Sudani bari kubaganiriza ku mikorere y'inzego z'ubuvuzi mu Rwanda. Tuvugana na muganga Susan Omeida, umuyobozi wungirije muri Kaminuza yigisha iby'ubuvuzi n'ikoranabuhanga University of Medical Sciences and Technology i Khartoum muri Sudani. Yavuze ko aba banyeshuri bageze mu Rwanda nyuma yaho bigaragariye ko intambara iri mu gihugu cyabo itari butume basoza amasomo yabo mu mudendezo. Avuga ko byabaye ngombwa ko bagerageza kuvugana n'ibihugu bitandukanye bikabakira n'u Rwanda rurimo. Muganga Homeida ashima byimazeyo uburyo Rwanda rwitwaye kuri ingingo.
We are very thankful for the government of Rwanda who opened the
Turashimira cyane leta y'u Rwanda yadufunguriye amarembo tuzigemera ko n'abanyeshuri bacu mu by'ubuvuzi baturuka hirya no hino ku isi, kuko nyuma y'intambara byabaye ngombwa ko bahungira mu bice bitandukanye by'isi
from Khartoum to different part of the world.
Muganga Homeida akomeza avuga ko yizeye nta shiti ko abanyeshuri babo bazasoza neza amasomo yabo, icyabasaba si umurengera.
My message to the students that actually this is a golden opportunity.
Utubanga ni abanyeshuri mu by'ukuri ni amahirwe adasanzwe, bagomba gukora cyane, bagomba kwiga umuco wasanze, bagomba kurya ibiryo byaho, bagomba kuvuga ururimi rwaho, ntibagomba kwitandukanya n'abandi kugira ngo bagire ubunararibonye bwisumbuyeho. Ko muri Sudani abagera kuri 90 cyangwa 95% batakaje icyizere cyo kubona ubufasha bwo gusoza amasomo yabo.
Ubuyobozi bwa Kaminuza y'u Rwanda bwemeza ko butazaterana abo banyeshuri, guze icyo buzibandaho kuruta ni ukubafasha kubona ubumenyi bakeneye. Bwana Didas Kayihura Muganga n'umuyobozi wa Kaminuza y'u Rwanda.
Twe rero ni ubumenyi cyane cyane tuzaba dusabwa, ibindi by'amacumbi iki za partenaho bazajya baba ibyo ngibyo babyitayeho barabigiteguriye.
Uretse kuba harabayeho amasezerano yo gufasha aba banyeshuri gusoza amasomo yabo, Kaminuza y'u Rwanda yemeza ko yanagiranye andi masezerano na Kaminuza yo muri Sudani aba banyeshuri baturukamo. Bwana Kayihura Muganga arasobanura bimwe mu bikubiye muri ayo masezerano n'icyo yazafasha ku mpande zombi.
Harimo cyane cyane kujya dukomeza kujya duhana abanyeshuri, abacu bakajyayo bakigira iwabo, itekano n'ubu bamaze kugaruka n'ababo bagakomeza kuza hano, n'abarimu inzobere zabo zikajya ziza zigakora mu Rwanda, n'abacu bakajyayo uko mwabyumvise muri Kaminuza ndetse no muri Sudani muri rusange. Bafite inzobere nyinshi zitandukanye, ubufatanye bw'abashakashatsi babo n'abacu bazajya bafatanya mu by'ubushakashatsi n'ibindi bikorwa byose za kaminuza zigenda zikorana, byose birimo muri aya masezerano turimo gukorana.
Uganiriye na bamwe muri aba banyeshuri bose biga mu mwaka wa kane usoza amasomo y'ubuvuzi, bumvikanisha akanyamuneza ko kuba barabonye igihugu kibakira kikabafasha gusoza amasomo yabo batekanye. Nyuma yo kwifuriza iruhuko ridashira abanyasudani bahitanywe n'intambara, Bwana Yasini Kalifala wiga ubuvuzi yavuze ko kuri we aya mahirwe yagombye kwandikwa mu mateka.
Thank you Rwanda and people.
Murakoze Rwanda, mwarakoze Abanyarwanda, kuri mwaduhaye amahirwe adasanzwe yo gukomeza amasomo yacu tuba abaganga. Ibyo dukomeza kubishimira kubw'aya amahirwe, dushima Abanyarwanda na Leta y'u Rwanda. Iki ni ikintu gikomeye mu mateka kw'abanyeshuri n'abagize ubuvuzi muri Sudani tutazibagirwa, kandi biratanga ubutumwa bukomeye ko Afurika ari imwe izahora ari imwe.
Africa is one and will always be one.
Nyuma yo gusoza amasomo ye, naho Azan Abdulrahman Jiyama kuri we kugera mu Rwanda bizamubera umwanya mwiza wo kongera ubumenyi ku masomo ye no hanze yayo.
I do expect to increase my
niteze kongera ubumenyi bwanjye mu buvuzi kuri buri ruhande, harimo n'itumanaho, ubumenyi mu kubaga abarwayi. Mu kuri hari itandukaniro rinini hagati ya Sudani na hano. Muri rusange nzongera ubumenyi bwanjye.
Increase my knowledge in general.
Iyi kaminuza yigisha iby'ubuvuzi n'ikoranabuhanga mu murwa mukuru i Khartoum muri Sudani imaze imyaka 27 itangiye imirimo yayo. Yigamo abanyeshuri bagera ku 7,000, muri bo abagera ku 3,000 biga amasomo ajyanye n'ubuvuzi nk'uko ubuyobozi bwayo bubisobanura. Mu Rwanda hakiri abanyeshuri 160 biga amasomo ajyanye n'ubuvuzi, biganjemo abanyasudani n'abakomoka mu mpande zindi zitandukanye z'isi biga muri Sudani. Barimo Hazani watubwiye ko aturuka muri Katari, n'abafite ubwenegihugu bubiri nka Yasini Kalfala watubwiye ko ari umunyasudani cyarimwe n'umunyamerika. Biteganijwe ko bazamara amezi 8 mu Rwanda, baje biyongera ku bandi banyeshuri b'abakobwa baherutse kugera i Kigali baturutse mu gihugu cya Afghanistani mu mugambi wo kudacikishiriza amasomo kubera iwabo umutekano waje mu kidobya. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric, tukiri ku Rwanda. Kuri uyu wa gatatu isi yose himbaza umunsi mpuzamakungu w'abasangwa ubutaka, abasangwa ubutaka baho bavuga ko leta itarabemerera guhimbaza uyu munsi. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Asumta Kabonyi ari i Kigali mu Rwanda.
Mu Rwanda bahagarariye amashyirahamwe y'abasangwa ubutaka baravuga ko kugeza ubu leta itarabaha uburenganzira bwo kwihuza no kwifatanya n'abandi muri ibyo birori. Karisi yategeka Imana uyobora ishyirahamwe ribitaho yumvikanisha ko bakeneye uburenganzira bwo kwihuza
ku rwego rw'igihugu.
ntabwo birafata umurongo mwiza usobanutse kugira ngo leta yacu izemara kwemera gusanga ubutaka azira dukora ibirori nk'abandi. Nta birori muri make bijya bibaho, ni nayo mpamvu twanashaka natwe ko twifuza ko kuko abandi ibindi bihugu bikorwa natwe babitwemera tukajya twizihiza uyu munsi, kuko umunsi udufasha gutekereza intambwe tuvuyeho n'aho twerekeza igice cy'abanyarwanda gifite ibibazo by'umwihariko.
Leta ivuga ko itegeko nshinga ry'u Rwanda ritemera abantu kwicamo ibice ibyo ari byo byose. Mu ngingo ya 11 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rivuga ko abanyarwanda bose bavukana kandi bagakomeza kugira ubwisanzure, uburenganzira n'inshingano bingana. Ibanga ry'ibyo byose rishingiye nko ku bwoko, ku muryango, ku nzu, ku gisekuru, ku ibara ry'umubiri, ku gitsina, ku karere, ku byiciro by'ubukungu, ku idini cyangwa kwemera, ku bitekerezo, ku mutungo, ku itandukaniro ry'umuco, ku rurimi, ku bukungu, ku bumuga, ku bumuga bw'umubiri cyangwa ubwo mu mutwe, no kurindi vangura iryo ryo ryose rirabujijwe kandi rihanwa n'amategeko. Ikesha Paul, umuyobozi mukuru ushinzwe itangazamakuru muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda, mu kiganiro ha Ijwi ry'Amerika yagaragaje ko ibyo basanga ubutaka bifuza binyuranije n'ibivugwa mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda.
Urebye n'itegeko nshinga abasanga butaka nta hantu bari navuga ngo bemerwa. Kindi abanyarwanda bose barangana, kandi niba munakurikira neza mu byo tumazemo iminsi, hari abantu bagenda bari mu udutsiko dushingiye ku moko. Utwo dutsiko rero nitwo dutanya bwa bumwe bw'abanyarwanda.
Leta itangaza ko idashobora gushyigikira icyo ari cyo cyose cyacamo abanyarwanda ibice. Bikesha Paul, umuyobozi mukuru ushinzwe itangazamakuru muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda, yasobanuye ko ibyo basanga ubutaka bifuza bishobora kumera nk'ibyavuzwe ku bakono.
Birajya gusa kuko icyambere abo bantu ubwabo ntabwo bazi amateka ngo bisobanure mu mateka, wenda dusubiye ku bakono. None se wigeze wumva mu mateka y'u Rwanda umuntu abajije umuntu uwo ari we wese wize w'umunyamateka akamubaza ninde mutware w'abakono wabayeho mbere y'umwaka w'1897 abazungu batarazi? Ntabwo ushobora gutanga izina ry'umukono wayoboraga abakono bose nk'abakono. Abantu rero babishinga uyu munsi n'amateka ubwabo ntabwo babayumva neza, babikora ku nyungu zabo bwite bateganyije, ariko ni nazo leta irwanya.
Amwe mu mashyirahamwe avuga ko agamije guteza imbere abasigajwe inyuma n'amateka cyangwa basangwa butaka, asaba leta y'u Rwanda kubaha uburenganzira bakizihiza uyu munsi nk'uko bikorwa n'ahandi ku isi. Bwanahagenda Imana Karisi uyobora ishyirahamwe ry'abasangwa butaka yemeza ko basangwa butaka batari bitabwaho ku buryo bw'umwihariko, bityo bakaba bafite ibibazo by'ubukungu n'imibereho n'uburenganzira bwa muntu.
Urubyiruko rw'abasangwa butaka mu Rwanda bavukira mu bibazo by'ubukene bukabije bw'ababyeyi babo, kwiga kwabo kugirwa ku mashyi, abenshi ntibiga ntibarangiza amashuri n'abatangiye bava mu ishuri, aho n'abagize amahirwe yo kurangiza batabona imirimo n'uburenganzira bwabo nta n'ubwo banabuze, bakaba bose ubona babaye bw'aho ejo hazaza habo hatarimo gusobanuka, cyane cyane ko iyo umuntu adafite umurimo akora bumwinshi bw'amafaranga, umuntu akaba atarize, umuntu akaba nta sambo afite yo yakora imirimo yindi yo guhinga, urumva ko umuntu afite umwihariko utandukanye.
Iyo ugeze mu miryango yabo basigaje inyuma n'amateka, benshi usanga bahurije ku butagira amasambu, ibintu bibakurikirana mu bukene bahoramo. Leta y'u Rwanda ivuga ko yashyizeho uburyo bunyuranye bwo gufasha abatishoboye ntawe urobanuye. Leta itangaje ibi mu gihe ku mugoroba wo kuri wa kabiri abayobozi barimo umunyamabanga nshingwabikorwa w'intara y'Amajyaruguru n'abameya batatu basezerewe mu kazi kabo bazira kudasigasira ubumwe bw'Abanyarwanda. Itangazo ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente mu izina rya Perezida Paul Kagame ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 8 rivuga ko aba bayobozi bakuwe ku mwanya yabo ngo kuko isesengura ryakozwe ryagaragaje ko batashoboye kuzuza inshingano zabo, cyane gusigasira ubumwe bw'Abanyarwanda nkari mu mahame remezo ya Leta y'u Rwanda yiyemeje kugenderaho. Abo bayobozi birukanywe nyuma ya itariki ya 9 z'ukwezi gushize mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru habereye umuhango wo kwimuka umutware w'abakono n'ibikorwa byamaganywe n'umuryango wa FPR Inkotanyi, ndetse bisiga bamwe mu bayobozi basabye imbabazi, bamwe bahitamo kwegura ku mirimo yabo abandi bakaba baraye birukanywe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta, dukubitse mu Burundi aho ubushikanji ujejwe igisata c'ubutunzi kumusi wakabili mga tangaje kuhari umugambi ukugiza mazi yofasha mkuvo mera imirima kugira urimyi utere imbere mu ntara Zimbo n'umubindi bice bigize igihugu. Intumbero nyamukuru ni kugira ngo igisata c'uburimyi cyitabweho gusumba. Inkuru twateguriwe na Tiarive Ndashimi.
Muna mayahurije hamwe kuri uyu wa kabiri abajeje intwaro barimo ba Mustaneri na ba Muramatari hamwe n'amashuri hamwe yigenga bimwe mu byo yarigamije kwiga ko harimo kugarukira igisata kijejwe ibidukikije ubunimyi n'ubworozi na cyane cyane ku kibazo cyo gushira ingufu kubijanye no kubaka ingomero zizofasha kuvomera imirima no mu gihe cici. Umushikiranganje jeje w'ubutunzi Odase Niyonzima yatanguye abasigurira uko iyo migambi igomba gushirwa mu bikogwa.
Nyinuka nyamukuru ni yo kuva mu gukoresha amafaranga turavye gusa amafaranga uko angana taravye icyazo gukora tugahindura tuja mu gukoresha amafaranga twisunza imigambi n'umwimbu uzova mu migambi.
Abitabiriye inama yabereye Bujumbura barimo Diodone Ntahirihiye umuje inama wa komine ya Mugina ashikiriza impunge ngafise mu gisata cy'uburimyi.
Je fatiye kuburi uko uburimyi turavye n'iyo soko giterambere mega mu buri nzi kuri harada ya mafaranga kuhile kukiru uolini kukotu humba niyo surse ya mafaranga yosa tukotu la kukiru nijona yuze kuwe eliki jenda tangarangi yomboni mugoronome imirimi kashora kugwara ikasinzi kara akavuga kwa yabuze ingene ize kula taugira ashikira wene gihugu aje kwa rabi mirima.
Mugenzi we nawe Sabimana Erike umuhanuzi wa Mustaneri muri komine ya Nyabiraba yabajije impamvu ikiyaya cimbo kidatunganywa kandi gifise amazi menshi yofasha kuvomera imirima.
Iyo kiraba badacane iyo ndakundiko ndasomesha kiyaya ingene atabaza kwiye ahari cyangwa abene gihugu bagime neza muri icyo kiyaya kugira ngo umusaruro uboneke dufite Tanganyika.
Mu gihe ubushikiranganje bujejwe ubutunzi buvuga ko urugomero rwa Kajeke ruza ku mwanya wa mbere mu zitegekanywa gutunganywa neza hakoreshejwe mu mafaranga leta itegekanya gukoresha mu mwaka w'2023 ushira w'2024 Maitre Mutore Pasteur wo mu nama mpanuzi wa jambo yo mu isare yabajije umushikiranganje amafaranga angana na miliyari 51 yari yarasohotse mu myaka iheze azokoreshwa kuri urwo rugomero. Aho yagiye
bya ko baravuze ko ari cyane yari yasohotse yo kuyikora byogenda tubwiye aho ayo mahera yaro yubwira tumenye ko bazo bamwe bazo barayagira kugira natwe dusubira kuri aya.
Kuri ico kibazo nyene umushikiranganje Odase Niyonzima yashikirije ko icyihutirwa ari ugutunganya urwo rugomero ibindi bigakurikiranwa mu nyuma.
Ubyuko itakutubatswe biraboneka ivyo ni ntibihinyuzwa kete kene ukwimbero shasha niko aboneka iyo baraje ikaboneka kujya mu kiyaya gishoye gutunganywa neza kirimwe muci kivomegwe neza kive mu mwimbo ibisigaye byafite ko bikurikirana.
Ku bindi bibazo bijanye no gutunganya ibiyaya by'imbo umushikiranganje Odase Niyonzima yamenyesheje ko leta yashize imbere umugambi wo kwitwararika igisata cy'uburimyi bityo ibiyaya n'ingomero bigiye gutangura gukogwa mu buryo burambye.
Iyo leta yashize imbere ni ibyo gutunganya ikiyaya cya Rusizi imbere nawe ikiyaya cyo muri imbo bivuga gutunganya imirima nini bita agropole ikiyaya cya Rugufamu rero leta yagifashe yuko choba icyakarorero uyu mwaka kigatangura gutunganywa neza biri byigu byatanguye inyere cyorimwa hamahakurikira amashene do valeur.
Nawo kubijanye n'abafundi b'indimo Odase Niyonzima avuga ko hari ibikoresho byategekanijwe guhabwa abagronome mu gihe bahora bavuga ko badafise uburyo bwo gushikaho ibikorwa bibera. Mu mafaranga leta y'u Burundi itegekanya gukoresha muri uyu mwaka w'2023-2024 umugambi wo kubaka urugomero rwa KJK ruherereye muri komine ya Mpanda intara ya Bubanza nyene wategekanirijwe amafaranga angana n'imiliyari 3 z'amafaranga y'amarundi. Igisata cy'uburimyi ubworozi n'ibidukikije muri rusange cyategekanirijwe amafaranga angana n'imiliyari 556 z'amafaranga y'amarundi. Umugambi uzotwara amafaranga menshi muri ubwo bushikiranganje n'ujanye n'ifumbire ikenerwa n'abarimyi umunsi ku wundi aho izotwara ayarenga imiliyaridi 255 z'amafaranga y'amarundi. Igisata cy'uburimyi akaba ari cyo kiza ku mwanya wa kabiri mu bisata bitegekanyirizwa amafaranga menshi mu mafaranga leta itegeka bateganya gukoresha muri uyu mwaka. Iyo nama ihuriza hamwe izo ndongozi mu kwigira hamwe uko amafaranga azokoreshwa yahuje abaturuka mu ntara za Bujumbura, Bubanza, Bururi na Rumonge, izobandanya no mu zindi ntara zose zisigaye zigize igihugu gushika ku igenekerezo rya 11 uko kwezi kwa munani uyu mwaka. Serive ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Tabushimiye Tereza tu kivuga ku Burundi. Uwundi umenyesha makuru afunzwe yitwa Phineas Ndayishimiye, akaba arongoye uruganda rwo kumenyesha makuru muri radio nshasha yitwa Shima FM ikorera mu ntara ya Rumonge mu manuka bushira urengero. Iyi inkuru twateguriwe na Eloge Willy Kaneza.
Phineas Ndayishimiye afungiwe mu gashoro ka komisariya y'igipolisi mu Rumonge kuva isaha imwe z'ijoro zo ku munsi wa mbere w'iyindwi. Yarungitse mu gashoro inyuma yaho yumviririjwe na parake igihe cy'isaha 11:15 nk'uko amasoko yacu yabyiganirwa bya Amerika. Umenyesha makuru ajejwe uruganda rw'iradiyo nshasha ikorera aho nyene mu Rumonge yitwa Shima FM yatangwe gusamirana mu kwezi kw'indwi guheze. Yagiye kuyibera umwe mu bayobozi yavuye ku yindi radiyo yo muri iyo ntara y'umanuko bushyira uburengero yitwa Izere FM. Waishinze ni wayitwariye wa menyesha makuru wa yumi ni wa igipolisi. Kuri wa gatatu yabwiye amenyesha makuru imvo zatumye ajana ikirego mu butungane. Benjamin Bikorimana
tumabwiriza yuko yashoboye kwiyitirira iradiyo kandi atakiyikoramwo ari umuyobozi w'iradiyo mbese n'ibindi. Rero twaramaze gutanga ibirego mu butungane, turindiriye ko butungana rwo kugira icyo bukoze kugira ku mpande zose, haba uruhande rwa Phineas haba n'uruhande rwa twebwe twamwitwariye butunganize twese.
Bamwe mu begereye umenyeshamakuru Phineas Ndayishimiye batashimiye ko tubavuga bemeza ko uwamwitwariye ari we nyene yagiye kumuhagarika. Mugabo warabihakana.
Ibyo nta shingiro bifite kubera ko ubushobozi twebwe ntabwo dufite. Gutungana icyo tubusaba yuko ku mpande zibiri, uruhande rwa Phineas n'uruhande rwacu, by'ukuri kuba amatoho yimbitse, hanyuma uwagirwa n'icyaha akagihanirwa.
Bimenyimana yahoze ari umukoresha w'uwo menyeshamakuru afunzwe asigura ko atakibazo afitaniye n'uwo yafungishije.
Yarakoze muri radio Izere FM kandi yarabaye resitatiranshef. Gutanga imihoho kwiwe bwa mbere ntiyigeze yisunga amategeko. Murazi neza hari igihe urufise kontra, hariho amategeko utegerezwa kwisunga ko. Mugabo ibyo twebwe ntacyo byadutwaye kubera yuko umbure twavuga tuti ko agiye mu bindi bikorwa kanaka n'amahoro. Rero gushika isaha imibano yawe na twebwe yarimeze neza. Icyo kuvuga yuko rero hoba hari amatati ya Phineas Ndayishimiye na Izere FM yarahasanzwe.
Ubuyobozi bw'ikinyamakuru gishasha Shima FM buhagaritswe akorera ntibwashimye kugira icyo buvuze kuri iyi dosiye. Phineas Ndayishimiye yabaye umenyeshamakuru wa kabiri afunzwe mu Burundi nyuma ya Florian Irangabiye yahanishijwe gufungwa imyaka 10 mu ntango z'umwaka, maze umucamanza w'iyungururizo akamugumiza ko icyo gihano mu ntango z'ukwa gatanu. Amashyirahamwe hari agateka kakiremwa muntu n'amenyeshamakuru yavuze ko ifungwa ryiwe ririmo utunenge, maze asaba ko aturwa. Muvokimumo waserukira CPJ rihanira ubwigenge bw'itangazamakuru mu karere k'Ihembe rya Afurika ifitiye cya New York muri Amerika.
We must also acknowledge that her imprisonment has been characterized by several irregularities.
Twibukanye kwifungwa ryiwe ryaranzwe n'utunenge twinshi. Mu mwaka uheze yafunzwe igihe kinini imbere yo gucirwa urubanza. Twavyita ifungwa ridakurikije amategeko. Tubishyize hamwe n'uko yagirijwe hisunzwe ibyashikirije, tuyifata nk'ingingo y'agaterasoni kandi tuzobandanya dusaba ko arekurwa. Kugera ubu Burundi buri mu bihugu bitatu gusa hari abakenyezi b'amenyeshamakuru bafunzwe ku mugabane wa Afurika, nabyo akaba ari muri icyo gihugu c'ubuseruko bwa Afurika, Somaliland na Ethiopia. Mu cegeranyo cerekana ko ibihugu vyubahinze ubwigenge bw'itangazamakuru c'umuryango Reporter sans frontieres RSF ufise icicaro i Paris mu Bufaransa, Burundi uyu mwaka bwaje mu kibanza 114 ku bihugu 180 wa muryango ukora ko amatohoza. Umwaka w'imbere yaho bwagira ubwijana n'indwi. Naho hari amaradiyo yuguruwe nyuma yo kubugarwa mu 2015 bivuye ku njyana za politike zatewe n'ikindi kiringo cyateye imari cya nyakwigendera Pierre Nkurunziza. Uwo mwaka nyene abatari bake babona ko Perezida Ndayishimiye naho mu mvugo yagiye yerekana kuva rero ku butegetsi mu 2020 ko afise ishaka ryo guha umwidegembyi imenyeshamakuru byari ku munwa gusa. Irya Amerika turiko tuvugira ko ryugawe mu Burundi kuva ku wa kane ukwa gatanu 2018 cyo kimwe na BBC y'Abongereza. Ya mbere kugera ubu ntirasubira kugururwa, nayo ya kabiri nubwo yahawe uruhusha rwo gusubira gukora kuva mu mpera ya tukwa gatatu umwaka uheze, abayirongoye ntibarongera kugurura umurongo wa FM co kimwe n'ibiro byo mu Burundi. Eroje buri kaneza ijwi rya Amerika.
Wakoze eloge kandi niho dusuzereye amakuru twari tubafitiye muri aka kanya. Turashimye abagize uruhara bose kugira ngo aya makuru abashikire. Turabashimiye namwe nshuti mwese mubandanye mumviza ibindi biganiro vya radio Ijwi rya Amerika.